Yeni Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi nifite niyo ngabo abaramutsa bahikaze mu makuru yaka kanya. Zicumbitse hafi ikambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu yo mu manuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo zimuwe.
Urabona izingabo za Monisco zari ngaha mu Rusenda zari dutufatije runini kuko twebwe umutekano ngaha mu Rusenda ntabwo tubona kumeze neza.
Monisco yadufashe ikintu kinini cyane kubitekeye ikagenda bisa n'95 igihe twaduhunze 95 byabaye nkuko. Ibi rero birasa biboneka yuko natwe umunyabwenge yovamo nyene agafakiri kare cyangwa agakira.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi zicumbitse mu ikambi ya Rusenda. Ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda cyatanguje umugambi wo kwigisha impunzi imyuga, gukingira ibidukwikije amagara meza, gufasha abigemeye kugwanya ubuhumbo n'ibindi. Umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta ya Uganda Bobby Wine amenyesha ko abasirikare bateye akajagari mu rugo rwiwe mu gitondo cy'uno munsi kuwa kabiri batwara umuntu umwe ajejwe umutekano wiwe. Amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Leta ya Afurika y'Epfo yongereje ikiringo c'ingingo zo kugwanya ikwiragira ry'ikiza cy'umugera wa COVID-19 ni mu gihe ibitigiri by'abandura uwo mugera bibandanya gutera vyiyongera. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuga ko bikenewe ko ingingo zo kwirinda ikwiragira rya COVID-19 zibandanya gushigwa mu ngiro. Yavuze ko leta yiwe yiyemeje gukora ibishoboka vyose kugira ironke ibipimo vy'incandago bihagije. Yatangaje ingingo y'ukongereza ikiringo c'umukwabu wo mu ijoro couvre-feu mu gihugu hamwe no kuziririza inzoga n'amakoraniro y'abantu benshi. Perezida Ramaphosa avuga ko ikiza ca COVID-19 kiriko kigira ingaruka zikomeye cyane mu gihugu muri iki gihe. Abakigwa mu bitaro n'abahitanwa nawo biri hejuru cyane kurusha uko vyibonekeje kuva umuntu wa mbere atowemwo uwo mugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2020. Ramaphosa yatangaje ko bazakora ibishoboka vyose kugira bagabanye ibitigiri vy'abandura COVID-19 biciye mu kwirinda ico kiza hamwe n'umugambi wo gucandagisha abanyagihugu benshi bashobotse. Kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2020 abantu bashasha abandi uyu mugera wa COVID-19 bagera ku 190,000. Abamaze guhitanwa nawo barenga 4,600. Ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 buherutse kwiyadukiza mu gihugu buriko butuma ibitigiri vy'abandura vyiyongera cyane kurushiriza. Umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta ya Uganda Bobby Wine amenyesha ko abasirikare bateye akajagari mu rugo rwiwe mu gitondo cyo kuri uno munsi kuwa kabiri batwara umuntu umwe ajeje umutekano wiwe bongera bakubita bikomeye abakozi babiri bo mu kigo. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Kizza Besigye yigeze guhiganwa na Perezida Yoweri Museveni mu kibanza cy'umukuru w'igihugu inshuro zitari nke, avuga ko iterabwoba risigaye ari umurengera kandi rigenda ryiyongera uko amatora abaye. Avuga kandi ko mu itegurwa ry'amatora y'ubu amabi atamenyekana cyane kuko ibintu biguma vyunyuka ku munsi ku munsi. Umuvugizi w'igipolisi n'umuvugizi w'igisirikare ntibaragira icyo bashikirije kuri ibi birego. Bobby Wine umuririmbyi azwi cyane hakongera akaba umushingamateka azwi ku izina rya Kyagulanyi Ssentamu yashikirije ijambo ari kumwe n'abandi banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuri uyu munsi wa nyuma wo kwiyamamaza, aho bavuga ko batemera ingingo ya Perezida Museveni yo kongera kwitoza. Mu karere ka Kampala harabandanye kwibonekeza icuka kibi mu gihe igisirikare cyafashe mu minwe ibibazo byose bijanye n'umutekano w'igisagara. Umunyepolitike Bobby Wine avuga ko abanywanyi biwe batekanye akanabahanura kutemera gufatwa nabi n'inzego zijejwe umutekano. Ni mu gihe abantu 54 bishwe i Kampala no mu bindi bice by'igihugu mu kwezi kwa 11 igihe abajejwe umutekano bashwiragiza abari mu myerekano yo kwiyamiriza ifatwa rya Bobby Wine n'igipolisi, bamwagiriza ko yarenze ku mategeko agenga ukwiyamamaza mu bihe by'ikiza cya corona.
Urakoze Oriane. Abahinga bishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bazoshika mu gisagara cya Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa muri indwi gutohoza amamuko y'ikiza cy'umugera wa COVID-19. Abategetsi b'Ubushinwa bamenyesha ko aba bahinga ba OMS bazotangura igikorwa cyabo cyo gutohoza amamuko y'umugera wa COVID-19 muri indwi mu gisagara cya Wuhan kiri hagati mu gihugu, ahuwa mugera wibonekeje ubwa mbere mu mpera z'umwaka w'2019 umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Ubushinwa Zhao Lijian yatangaje uno musi wa kabiri ko abahinga bishyirahamwe OMS bazoshika n'indege mu gisagara cya Wuhan ku munsi wa kane bavuye mu gihugu cya Singapore. Nta bindi birenga ngaho vyatangajwe ku vyerekeye ikiranga misi cyabo. Urugendo rwabo rwari rwitezwe mu kiringo cy'amezi atari make. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yerekanye mu rwiheze ko atashimishijwe nuko ivyerekeye urugendo rw'abahinga bishyirahamwe ayoboye vyafashe igihe kirekire kugira biherahezwe. Inyuma y'uko abategetsi b'Ubushinwa batangaje ivyerekeye urwo rugendo ku munsi wa mbere, Tedros yaciye amenyesha ko abahinga ba OMS bava mu bihugu bitari bike bazoshimikira ku kugenda abantu benshi bandikiza cya COVID-19. Ubushinwa bwarakurikiraniye hafi ubushakashatsi bwose bwakozwe ku vyerekeye inkomoko y'ico kiza. Kirangamisi n'ibibanza abahinga bishyirahamwe OMS bazogendera mu gihugu c'Ubushinwa bizotegerezwa kwemezwa na Leta. Ico gihugu cari yamirije akamo kuko ho bitohoza ryigenga, cabandanije kivuga ko umugera wa corona ushobora kuba wazanywe mu gihugu uvuye hanze yacu. Ayo yaramwe amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi d'Amerika Washington DC mushobora no kudukwirikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, ikigomezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda cyatanguje umugambi wo kwigisha impunzi imyuga, gukingira ibidukikije amagara meza, gufasha abigemeye kugwanya ubuhumbu n'ibindi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda.
Kubw'ikigomezo Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda, inyigisho zizotangwa mu mugambi cyise Academy Ubuntu ziri mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'impunzi ndetse n'abanyarwanda babana akarangamutima ko kugira ubuntu, haba mu mashure, mu kibano canke mu buzima busanzwe. Ni ishure ryo ku buhinga bwa none bw'amasanamu Zoom kubera ikiza c'umugera wa corona kitorohereza abantu guhurira hamwe ari benshi. Ico kigo kivuga ko ari n'akaryo ko guhuriza hamwe abantu benshi bari mu mihingo itandukanye ku isi. Emery Emerimana ajeje ugisata jo kumenyesha makuru muri Mezo Shalom yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu nyigisho zizotangwa harimo gufasha urwaruka rw'abigeme kwirinda ingeso mbi hamwe no gushurashozwa ku nguvu canke bahendeshejwe utunaturiya.
Hariho izijanye n'ibungabunga ry'ibidukikije, hariho izijanye n'amagara meza, hariho izijanye gufasha abigeme abana b'abakobwa, inyigisho zijanye nabo mu buzima bwabo bwa misi yose, abakobwa b'imiyabaga bakiri bato. Hari n'ibindi bijyanye no kwigisha ubuhinga urwaruka rw'impunzi, ibintu bya audiovisuel, kwigisha ubuhinga butandukanye kugira dufashe nk'amashuri ku buryo abantu batarinze guhura, ko tubona ko no muri ibi bihe by'ikiza cya coronavirus abantu badashobora guhura nk'uko tuba tubishaka. Tumaze kuba dukoresha buno buhinga nta gihitigiri na kimwe tutashobora gushikira.
Uwo mugambi uzokorera mu mpunzi zahungiye mu bisagara hamwe no mu ikambi y'impunzi z'abarundi y'amahama. Ni umugambi utangujwe mu gihe ico kigo caheruka guhagarika imfashanyo zo kwiga ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu bigo bitandukanye vya kaminuza mu Rwanda barenga ijana. Abenshi biga muri Nesi Ruhengeri iri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajaruguru, aha hagaritswe imfashanyo z'abarenga 50, abandi biga iGwamagana, iKigali, iKibungo, iGitwe n'ahandi. Ico kigo casiguye ko bitatumwe n'ubukene bw'uburyo, ahubwo ko abo banyeshuri baciye kubiri n'akarangamutima hamwe n'amahame ico kigo kigendera ko. Abo banyeshuri bobo biganiye Ijwi ry'Amerika ko batigeze basigurirwa igituma bahagarikiwe iyo mfashanyo. Inyuma y'amezi atatu iyo ngingo ifashwe, Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ko atagihushane co bakirimwo kwigisha bamwe abandi bagahagarikwa. Richard Nije imbere aserukira ikigomezo Shalom mu Rwanda siko abibona.
Ibyabaye ni nk'igisita cyatuguye ko haba ikibazo cyo guhanahana amakuru hagati ya Maison Shalom n'abo banyeshuri, ariko twebwe nta mugambi wo guhagarika ayo mabuse twari dufise, nta n'uwo dufise, ariko n'ibyashika kagira bavamwo kubera iyo ngorane nyine yo guhanahana amakuru nyene biratubabaje, ariko nta kundi tuzobyakira uko nyene. Turifuza kuganira n'abo banyeshuri ariko biracagoye kubera ko ibihe turimo twari twifuje kubonana nabo amaso mu yandi, ariko murabona biracagoye. Mugabo muriko murabona yuko n'ubuhinga nyine buriko buratera buje imbere, ngira ngo tuzava tubwifashishe twongere tuganire nabo kugira ngo abumva bagishaka kubandanya natwe bashobore kubandanya ariko twubakiye nyene kunyigisho zimwe zimwe muri izi tugiye gutanga.
Abenshi muri abo banyeshuri bari mu mwaka wa nyuma, ubu bavuga ko bari mu yabira kuko byatumye batarangiza umwaka. Ku izina rya bagenzi we Roque Bideri yiga muri Nesi Ruhengeri yabwiye Ijwi rya Amerika ko bobo icyo bifuza ari uko icyo kigo cyo kwisubira ko bakaronka uburyo bwo kuriha maze bakarangiza neza umwaka w'ishure. Icyo bikoze Roque Bideri amaze kuvugana na bagenzi we yatumenyesheje ko ataco bashima kuvugira kuri mikro zacu. Gusaje dutangarije ko amashuri biga ko yabangije gusoma ibitabo birangiza umwaka mu gihe batarariye amafaranga y'ishuri bari basanzwe barihigwa n'ikigo Mezo Shalom. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 icyo kigo kimaze kuramura imikangara irenga amajana ane yarangije kaminuza, abandi barenga bo inshuro zibiri biga mu mashuri yisumbuye, abandi bize imyuga, abenshi nabo mikambi y'impunzi ya Mahama. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Ukugenda kw'ingabo z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU za MONUSCO zikorera i Rusenda muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu yo mu manuko, biteye impungenge impunzi z'abarundi ziba i Rusenda kuko akarere iyo kambi iherereyemo karangwamwo imigwi yitwaje ibigwanisho. Ninkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda.
Mu mpera za kino cy'umweru dusoje ubuyobozi bwa MONUSCO n'ubuyobozi bwa sekiteri ya Tanganyika bafunze ikigo cya MONUSCO kiri mu birometero bigera kuri 200 uvuye mu nkambi ya Rusenda. Ni ikigo cyabagamo ingabo zikomoka mu gihugu cya Pakistan. Gusa umubare wazo umuyobozi wa MONUSCO muri Uvira Bwana Isaka Danyosi yirinze kutubwira kuko ari ibanga rya gisirikare. Kuba ingabo za MONUSCO zivuyeho zakoreraga mu Rusenda bisa n'ibyateye ubwoba zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga 32,000 kubera impamvu z'umutekano wabo.
Urabona izi ngabo za MONUSCO zari ngaha mu Rusenda zari dutufatije runini kuko twebwe umutekano ngaha mu Rusenda ntabwo tubona kumeze neza. Urabona hari imigwi igenda igwanira ngaha mu gihugu cya Congo kandi niyo bari ko baratembera turababona baca ngaha ni hoho. Urumva hanyuma ari abanyagihugu tukagira ubwoba kandi n'ibijyanye n'ibyo hashobora kuba impunzi ziriko ziranyanyaswa zikagenda zikitabaza aho hepfo bakatanga raporo nabo nyine bakaduserukira. Noneho ikibazo kikaca cyumvwa n'ingoga. Ariko mu by'ukuri nk'igihe izo ngabo za MONUSCO ziba zidahari twebwe turashobora guhura n'ikibazo cy'impanuka bivuye muri iyi zone turimo kuko ni zone ruje niko twaje banabitubwira. Rero biraduteye amakenga cyane.
MONUSCO yadufashe ikintu kinini cyane kubitekeye ikagenda bisa n'95 igihe twaduhunze 95 byabaye inkuko. Ibi rero birasa biboneka yuko natwe umunyabwenge yovamo nyene agafakiri kare cyangwa agakira
byagenze gute cyo gihe.
Icyo gihe baraduteye ku ruvunge ibuvira mu Isange baradutera hajya mu rubirizi hose mu Rukamanyura baraduteye tugira ubuzima bubi. None rero twebwe twacitse ku icumu kiriya gihe niko twari turi hano mu Rusenda. None nabo basubiye kugira ibintu bisusa n'abiriye.
Abasirikare ba Kongo barahari ngaha mu Rusenda babacunga umutekano.
Abasirikare bo muri Kongo barahari mu mutekano wabo turawuzi n'ujyanye namwe munsi.
Gute?
Umutekano wabo turawuzi agukoberanya akagukuramo icyari kugutunga bwose wumva iyo ari umutekano.
Usibye kubiza impunzi zo mu Rusenda zizeraga ingabo za MONUSCO ku bijyanye n'umutekano, zivuga yuko MONUSCO yagiye izifasha kugeza ibyifuzo byazo ku buyobozi bukuru bwa SR ndetse n'ubwa Leta ya Congo mu buryo bwihuse.
Abasirikare ba MONUSCO badufasha mu gihe tugiye kubakira yuko hano bimeze nabi bashobora guca barungikana n'amajwi imbere hanyuma inyishu igaca yishyurwa tukabona yuko turose umutekano kubera izo ngabo. N'inzara yaba yadukubita mu gihe turiko turasaba indya noneho ntibatwumve bigatuma abanyagihugu bagira mandamano. Impunzi bagize mandamano ntibagenda kuri sene bamanuka hepfo kuri MONUSCO bagatakamba bavuga ati twebwe inzara iratwishe baranaduha n'amafaranga bakayatunyanyasa ntibayaduhe. Noneho ubwo bigaca bituma nabo nyene batanga message iriya i Geneve noneho inyishu igacibona ubwo nyene bakaduha ubwo baduterera nyine bakabuduha kugenda kwayo ni gihombo cyacu kandi biraduteye impungenge
munisiko yadufasha yo inzara hasere kaje kuduhemba bagendaga tukabatakambira tugahungira hariya bakohereza amashusho iburaya bakavuga ati munzi zirameze nabi dore ni murebe ikintu zimeze bakaturungikira ibiryo ni ngugu none ubuse tuzosubira gutakira nde
ku Rwanda rw'ubuyobozi wa munisiko ubirashe ibigwanisho mu rusenda kare Kongo yimbaraga mu gisirikare n'umutekano kambi ikindi nuko imbere mu nka bibazo by'umuteke impunzi zifite cyangwa ihohotegwa amakuru dukesha umuyobozi wa Monisco muri Uvira bwana Isaka Ndanyosi avuga yuko basirikare ba Monisco bavuye mu rusenda bamwe bazajyanwa mu bijombo abandi bakajyanwa baraka uyu muyobozi wa Monisco muri Uvira akomeza kuvuga yuko Monisco ivuye mu rusenda isize yemereye abaturage baho kwizabubakira ikiraro cya Rurinda ndetse na stade y'umupira w'amaguru muri imyaka 5 Monisco yari imaze mu rusenda hari ibikorwa yagiye ikora birimo kurinda impunzi bitero byayo kutumba byo mu mwaka wa 2017 byibasiye aka karere inkambi ya rusenda iherereye mu Vedaste ngabo ku bwaradijwe rya Amerika mu rusenda wo mu ntara kivuye
tugushimire Vedaste
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu kwezi kw'11 umwaka turangije umwigeme Prince ya Pascal Mugisha yaratsindiye amahiganwa y'abanditsi b'amayagwa yabana bato bato ayo mahiganwa yateguwe n'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri Amerika rikorera muri leta ya Kentucky gitwa tuvugane Oriane itangishaka yaraganiye na Princia yatanguye amubwira icatumye yitabira amahiganwa y'abanditsi b'abarundi ku rubuga rwa Instagram
cyane nitabira amahiganwa nuko kwa 10 kwa ruko na usanzwe hari ama yari kuri statue nabonye kuri statue bari postinze tuvugane nabonye kuri statue tuvugane kuri Instagram ndabona bari postinze hama mbona ko ari igana ryo kwandika udukuru tw'abana two mu Kirundi hama ico gihe nanje hariho akoma uvuga ngo nari mfise ariko ntikandi n'abana yari nka poem ariko nayo yari mu Kirundi urumva narazisanga bashaka ko hari abantu nyine bafite inkuru zo mu Kirundi barungika ndavuga nti ko ndagafite nanje reka ndakarungike hari naho wobona kagize amahirwe kagatsinda nuko byagenze kugira ngo nitabire amahiganwa
none imbere yuko uja muri ayo mahiganwa nkuko twa twabivuze waratanguye kwandika muri ibi bihe bya coronavirus nkuko twaganiriye mbere y'ikiganiro tubwire igihe watangura kwandika nyene neza na neza ni giki cyakujemo uricara urafata ikaramu utangura kwandika ico bita inspiration ni giki cyagutumye utangura kwandika
cyangwa nuko ubundi nakunda ku gusoma ibintu by'ibitabo kera ariko nayo nabikunda cyane gusoma ibintu by'ibitabo hama nkakunda ko numva nga no kwandika akantu nyine noza ndaraba nkasa navuga nti akandi nakanditse hama imwe birafata nibashaka kwandika nk'akantu k'agapoem umubyeyi arata umwana wiwe gutyo ndafata umunsi umwe mfata ikaramu n'agapapuro ndandika iyo poem y'umubyeyi arata umwana wiwe hama mbona ubwanjye naragasoma nkungumenga karabyoshe kanditse neza hama cyingagisize nyine kugapostinga no kuzandika utundi
abagenzi kumbure n'umuryango batanguye kutubona batuvuze ku iki aho waduposta ukadushira ku mbuga ngurukana bumenyi
abagenzi n'umuryango baradukunda cyane hari nabanye ndikira kandi ati wandika neza uzobandanye ibi no tubona risawa cyane hama nanje bakampera ingufu nyine zo kuguma nandika.
None harabanditsi uzi mu kirundi ko kenshi usanga atanyandiko nyinshi zihari cyangwa ibitabo byinshi bihari mu kirundi cyane cyane byerekeye abana. Harabanditsi uzi mu kirundi baba baragufashije kugira ibyo byiyumviro cyangwa abukunda?
Bon onya mfanze ntabanditsi bamfashije ahubwo icyamfashije nagiye nda novuka fatira kugira hariho igisoma twiga kera muri mato mato yari igisoma cy'umu mama yahoze undi we harimo amubwira ngo guhora igihe abana baringingwa. Hari icyo gitabo nicyo navuga ahanini cyamfashije gutangura kwandika kuko igisoma cyo mu kirundi nanditse kiri mu bya mbere nanditse natanguye kwandika icyo gihe. Urumva icyo gisoma cy'uwo mubyeyi yahoze umwana ahanini nicyo nafatiye ko nkaza ndandika igisoma cyanje gushika giheze cyose.
Wandika ahanini iyo uri kurandika wisanga uri kwandika ibintu bijyanye n'iki cyane cyane amayagwa yahe abari kavuga iki iyo usanze uri kurandika akenshi?
Iyo ndi kurandika kenshi usanga ndi kurandika ibintu bijyanye n'ibintu abantu tubamo mu buzima bwa minsi yose kenshi nko gufata nko gutera nk'ingufu umuntu kugira ngo kwa kundi ushobora gusanga hariho nk'umuntu yacitse intege mu buzima bwiwe hari ibitagenda neza hama ukandika akantu ukamutera ingufu kugira ngo yihebe cyangwa kwa kundi usanga hariho nk'ubugenzi umuntu muri abagenzi ukandika ko kukura ku kanini k'ubugenzi ubugenzi bwanyu ukuntu bimeze ikintu cyiza kibazanira byiza mu gukuramo ibintu byinshi.
Tubwira cyangwa wadusomera zimwe mu nzandiko zawe twumve cyane cyane duhereye ku yatumye utsinda abatashoboye kugasoma abatashoboye kukumva bakumve.
Reka mbere nsomere igisomwa nanditse na cyatumye nsindira amasiganwa yari yateguwe n'ishyirahamwe tuvugana. Iki gisomwa kiragira kiti uri mwiza uradushe mbere gutakwa n'abeza bazi byiza wowe waje bakanyita umubyeyi ntihaca mu muryango nahora nca mu cyanzu wowe beza wabeza wowe katabona na bose imana yakumpaye igukuze uragakura ukura mu mutima w'urukundo ibyo ukunze abagukunda n'abakwana ntuzugire uwo wanka umutima wawe uhava utuntura iyakumpaye nzayisasirari yawe ndayisenga ndayinezeze iyo utaza bansira bakimvuma sinari kuba nicara mu babyeyi nari kuba nicara inyuma y'urugo ibitanga abana iragahura iguha amata utunge utunganirwe uzoronka imbuto zose hunga makobwa uzotsimbataza izina rya so na nyoko mu muryango erega niduhanze amaso ni urubyaro rwacu ntuzagire ubwoba uzotabarwa abagukunda n'inyanshi bazigutera inkunga uzokwama mu mutima y'abafise urukundo ibyo bikurikira bitsimbataye no mu bawe ntuzokore ikosa ryo kwibagira bakubyaye dore ko wabyawe n'isugi n'imanzi ibyo banziriza gukunda gukina ibikorwa byiza kandi ukora icyiza ukagisanga imbere nzokwama ndagusengera abanzi ntibazogukurita ijisho bagiye kurongera bakubure ibisabisho biza bigukikije ntibutse wikure ku mwana iyo yakuremye ibyo niba bikurikiza uzoramba uzohabwa imigisha n'inyongera yayo uzotunga utunganize uzogaburire n'udusigarane yakumpaye kunkurebye uragabana amahoro y'imana nzokwama ndagukunda. Icyo gisomwa nanditse natanze muri tuvugane mu ngingano zayo.
ni igisomo kiryoshye cyane kumva uko kuntu umuvyeyi yavuga umwana wiwe akamurata akamutera intege none ga Francia nti woba kumbure mu byo twumvise nti woba wari kutera intege cyane cyane abavyeyi kugira ngo bakore ico gikogwa cy'ukurata cyo gutera intege cyuguserura icyumviro ciwe ku mwana wiwe ikintu mu mico y'ikirundi tudakunze kumva cyane tudakunze kubona mu kibano woba wari kuratera intege abavyeyi
Eko na cyangwa niko ndabatera intege kugira ngo bajye bararata abana babo bababwire amajambo y'urukundo bababwire uko bakunda babahe impanuro bukire bukire kubera ko nk'uko mubivuze mu kibano cyacu cy'Abarundi ntidukunda kubona kenshi umubyeyi afata nk'umwana wiwe akabwira abana be ukuntu abakunda ego biraba ariko ntibiba kenshi cyane kandi ni gake biba ngo umubyeyi yicare anarate n'umwana wiwe urumva na cyane cyane ariko ndabatera intege kugira ngo n'abana barakurana urwo rukundo nabo bagakura bumva yuko ubikora kuko nabo baba baravyize bakiri bato bakabona ko ari ibintu umubyeyi agomba gukorera umwana wiwe
ni byiza cyane ndumva ko ari igikorwa gihambaye kandi nizere ko kiza gutera intege abavyeyi benshi bavyumvise kuko bavyumvaga ke cyane nabo nyene ndakeka bigiye kubafasha cyane niba uzobandanya wandika muri iyo nzira nyene ariko kandi Princia izindi ngorane cyangwa ibindi bibazo ayandi makuru ubona ahanini akwiye kuyagwa mu kibano atavugwa cyane iyo barayahe ushobora kumbura ushobora ko wabona natanguye kwandika ko ayubona mu kibano twobandanya nk'abarundi twandika ko cyane tuvuga ko atavugwa cyane nk'aya
amakuru yandi mbona ko mu kibano ibundi twobandanya twandika ko cyane tuvuga ko na makuru cyane cyane abafite nka ndi mu kitatsuje biri tabu donc akenshi abari ibintu uwovuga ngo umwana agomba kubimenya yarakuze cyane ngo nta kubyigisha umwana akiri muto muri ugasanga z'ukuri koko umwana ahubwo yari akwiye kubimenya akiri muto kugira ngo akure abizi agende akura gahoro gahoro agende arabimenya uko akura bibizanye n'imyaka yiwe naho ageze mu bwenge agenda akura abimenya uko akura n'ibindi birushijeho kugira ngo ahubwo niyakura aze abizi neza akana ko akura agaca asanga ibintu byinshi atari azi akabimenyera byose umwanya ni kubera ko hariho n'ukuntu n'ibintu byinshi yokwirinda mu gihe hari ibintu ibintu nyine ku masujet tabu yo bazi hari ibi byinshi yokwirinda mugaba mu gihe agiye kubimenya byose akuze hariho igihe usanga hari ibintu biri kubera mushikira nawe atazi atabyumva ugasanga hariho nyine ukuntu bitamufashije gukura neza
birumvikana cyane kandi nibyo ndakeka ko mu mico itari mike yo mu bihugu by'akarere kacu hariho byinshi ababyeyi batakunze kuganira ko cyane cyane ababyeyi b'abamama babwira abigeme babo abo tuvugana kenshi abigeme barakunze kutugira yuko ababyeyi babo bari kuba barababyi ibintu bimwe bimwe bakiri bato bataraja nko mu butinyanka bakabibasigurira imbere yuko biba ugasanga bagiye mu bibazo ari kubera ababyeyi babo batabibasigurira batabibabwiye imbere yaho ni viza cyane none uwo dusomere kindi gisomwa muzo umaze kwandika mu zindi nzandiko umaze kwandika twumve ibindi bibazo ukunze kwandika ko
eko reka nabyo ndabasomere hariho akantu nigeze kwandika mera nk'abatera intege nk'umuntu yoba yacitse intege mukamundi yatandukanye yaba mu buzima cyangwa se mu bindi bintu ariko ko kari mu kiri mu cy'icyongereza nako nakise good words enough kimwe muri encouragement natanze nakibwe nti ushobore ugira ingufu zo gusaba imbabazi nubwo uzi neza yuko ata muntu yakubwiye ngo umusabe imbabazi kwa kundi umuntu ashobora kuba yagukoreye ikosa ariko we ntagusaba imbabazi ariko wowe ntuzubifatire gucyo uzusaba imbabazi nubwo abandi bashobora kuba batazi gusabye
jote muduteze amatwi aha niho dusozereje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimiriye ko mwahisemo gukurikirana radio ijwi rya Amerika nshimira n'abagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru yashize hamwe aya majwi ni Facil Gebeyehu amakuru yarahagaririwe na Frederic Ngondikije naho kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Nyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.